radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo, umutwe w'inyeshyamba wa M23 uravuga ko wigaruriye agace ka Kibumba, ingabo za FARDC zikavuga ko zicunga ikibaya cya Kibumba. Mu Rwanda harayihaguye imvura nyinshi aho imivu yayo yatwaye abantu bamwe barakomereka abandi barapfa. Mu Burundi hatangiye gahunda yo gukingira indwara z'ibyaduka zifata amatungo cyane cyane ihene n'intama.
Cye mu kugira nzane z'impene nuko baduteye akama kugira ngo tuze kuzikingiza indwara z'ibyaduka ziko zifata ibitungo.
Aka mu gituma nyitabye nuko nabonye cyaje yangwara yazifata cyane.
Bamwe mu borozi bo mu ntara ya Cibitoke mugume ku maradiyo yanyu ikindi kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi bizwiho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, biriho?
Mwiriwe neza Venise. Turahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Izindi fashanyo mpuzamakungu ziriko zirashika mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia, inyuma yaho impande zigwana zisinyiye amasezerano yo guhagarika intambara. Igisata cyawo nicitaho ibifungurwa PAM cavuze jo ku munsi wa gatatu kwa makamyo yayo yashitse muri Tigreya aciye mu gisagara cya Gondor kiri mu ntara ya Amhara mu gice cy'ubumanuko bwa Ethiopia. PAM yavuze ko ibindi bifungurwa n'amakamyo y'imiti bigiye gukurikira biciye mu nzira zose zuguruye zigana mu ntara ya Tigre. Aya makuru aje nyuma y'umunsi umwe ikamyo zibiri z'ibikoresho byo kwa muganga hamwe n'imiti zishyiramo impuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge nazo zishitse imekere ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre. Mu myaka ibiri iyo ntara yo mu buraruko imaze mu ntambara, abantu bagereranywa ku miliyoni 2.5 baramaze guhunga ingo zabo. Abaharugwa mu mamiliyoni nabo barakenye ibifungurwa hamwe n'ivyankenerwa mu kubaho kwabo kwa misi yose. Muri Somalia, leta yavuze kwitegekanya kongera kugurura amashuri mu bice yigaruriye byahoze mu minwe y'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Umushikiranganji w'indero muri Somalia, Farah Sheikh Abdul Kadir, yabwijwe rya Amerika ko leta izokoresha ubushobozi bwose ifise kugira yigishe abantu bose batagize amahigwe yo kwiga igihe kirekire. Abdul Kadir yavuze ko gushika ubu ibice by'abanyesomaliya 24% aribyo bifise amahigwe yo kwiga. Iri tangazo rya leta rijaheze indwi zitatu bombe zibiri zitewe ku bushikiranganji bw'indero i Mogadishu, hafa abantu 121 n'abarenga 330 bakomeretse. Igihe ico gitero cyaba, ubwo bushikiranganji bwariko buratanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri 35,000 bari barakoze ikibazo cya leta.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mivugo hanze y'umugabane wa Afrika muri Irani, televiziyo ya leta ivuga ko abantu bitwaje inkoho barashe mu isoko riri mu gisagara cya Izeh ni mu bumanuko bushyira uburengero bw'icyo gihugu, hafa abantu 5 akomereka abasivile hamwe n'abajejwe umutekano. Imvo yatumye icyo gitero cyo kuri uyu wa gatatu ejo kiba ntiramenyekana. Irani maze indwi zitari nke mu myerekano no gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano. Televiziyo ya leta ya Irani yavuze ko umugwi w'abantu baharugwa mu macumi bakoze imyerekano ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu mu bice bitandukanye byo muri icyo gisagara cya Ize nyene. Amakuru ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, abategetsi ba leta z'umwe za Amerika, Polonye hamwe n'aba OTAN baremeranije jo ku munsi wa gatatu ko igisasu cya misile cyaturikiye mu buseruko bwa Polonye cyaturutse ku ruhande rwa Ukraine. Iyo misile yishe abantu babiri. ariko umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu muri presidansi ya Amerika yavuze ko Burusiya bubifisemwo uruhara kuko aribwo ntandaro y'ibiba byose mu gutera Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg nawe nyene yabwiye abamenyeshamakuru i Brussels mu Bubiligi ko byose biri ku gatwe ku Burusiya kuko bubandanya intambara muri Ukraine. Umukuru wa OTAN yavuze kandi ko icyo hagarika amasanganya nkayo ari uko Uburusiya buhagarika intambara. Mu gatondo kejo ku gatatu abategetsi ba OTAN nabo mu bihugu indwi bitunze bihurikiye muri G7 barabonanye mu nama yihuta yabaye haruhande y'inama ya G20 i Bali muri Indonesia baganira kuri icyo gitero. Intumwa y'Uburusiya muri ONU Dmitri Polyansky yavuze ko icyo gisasu cyatewe hagamijwe gutanguza intambara hagati y'Uburusiya na OTAN. Inama yahuje ibihugu 20 bikize kuruta ibindi ku isi ya G20 yasozerewe ejo ku munsi wa gatatu.
Urakoze Aloyse Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi y'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ariko mirongo migufi yacu tuweze kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu nizo wa radio yacu
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, umutwe mw'ishyamba wa M23 uravuga ko wigaruriye agace ka Kibumba ku birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Ijwi ry'Amerika avuganye n'umuvugizi wa M23 Major Wiringoma avuga ko kuko bari Kibumba, ariko twavuganye n'umuyobozi utashatse ko tumuvuga amazina atubwira ko M23 yafashe ahari amazu y'ubutegetsi bwa komini ya Kibumba, ariko ko FARDC igicunga ahahegereye uhereye mu kibaya cya Kibumba aho papa yagombaga gusomera misa. Umunyamakuru bw'ijwi ry'Amerika Igoma Jimmy Shukrani bakomera aravuga ko abaturage mu mujyi wa Goma bafite ubwoba urusaku rw'ibisasu bya rutura bikoreshwa n'impande zombi rurumvikana. Mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari impunzi zihamaze hafi imyaka 5 zaravuye mu byabo kubera umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanira muri ako karere, barasaba gusubizwa mu byabo. Jimmy Shukrani bakomera.
Izo mpunzi zivuga ko zimaze hafi imyaka irenga 5 mu buzima bubi mu nkambi zitandukanye zahungiyemo muri teritwari ya Masisi. Izo nkambi ni Kalinga, Luke, Lushebere ndetse na Kibabi ziri muri iyo teritwari ya Masisi. Abazibamo bavuga ko bazijemo bahunze intambara z'urudaca zibera muri ako gace k'intara ya Kivu ya Ruguru. Aba bagaragaza ko hafi inkambi ya zose zo mu karere ka Masisi zidafite amazi abereye guturamo, bituma benshi muri bihe by'imvura bahatakariza ubuzima. Mu nkambi ya Kalinga iri mu gace ka Rushebere, abana babiri baherutse guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri wa kabiri. Ibi byemezwa na James Muyeye, umuturage wo muri ako gace, ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika.
Amasaha 8 za nijoro ubwo imvura yagwaga ari nyinshi ahitwa Rusheberi mu nkambi y'impunzi ihari, imvura yaguye haza gucika inkambi itana inzu imwe y'impunzi. Muri iyo nzu bari yaryamyemo uwo mama n'abana be batatu. Abana babiri baza kwasiga ubuzima, uwo mama nawe aza gukomereka cyane, ndetse n'undi mwana ubu ngubu bakaba bajyanywe mu bitaro Masisi.
Zimwe mu mpunzi zimaze mu nkambi imyaka irenze ine mu nkambi ya Luke muri Nyamabuko ya mbere zabwiye ijwi rya Amerika ko zahunze ibikorwa by'urugomo bitandukanye bikorwa n'inyeshyamba mu duce bari batuyemo. Iyo mitwe ni nka PCLS, ndime ndime nyatura abazungu ndetse nabandi
ishabandu nejo bari sabagabo bakazabara bakona ngo na basi
je kubategetse ba muno bose burabaje ari delegation yabo baza kutubomora chef de groupe ma banota brembega bose baje bari delegation baje kudusenya
yahaya abategetse baruka amadorari jana ngo imbunzi ziri mu mbago yengo babirukana ubwo twabuze iyo tuja twabuze nimba turaja mu biti twayo
aba basaba ubuyobozi kurangiza vuba ikibazo cy'umutekano muke muri territoire ya Masisi bityo bagasubira mu byabo.
Cyo turi gusaba kuri gouvernement ya Congo n'ukubera yahagarara mu birere byacu bibaye nabi bitewe n'imitwe zitwaje ibigwanisho asigaye bakareba ko baza n'umutekano wacu tugasubirayo tugongera tugasubira mu buzima busa.
Niko naromba siye badufanyizie ngufu baturudishe mu mashamba yetu dukamate majembe turime. Junjari na tatu wia hapa luki
turugusaba kugira ngo leta natwe dusubize mu mirima zacu baradukuyemo.
Ndi kubusaba ngo bwansayidira kabisa bukarebe ukundo wakura mu bari abantu nange ngingira mu shamba ryanjye.
Tumusifu Emmanuel umuyobozi w'inkambi ya Luke avuga ko ikibazo nyamukuru benshi muri bo bafite nuko bakuye mu byabo n'abantu bitwaje intwaro bashaka kubanyaga imitungo n'ubutaka bwabo.
Ikibazo cy'abantu bantu baturutse muri lokalite miano no muri butsike banyazwe imirimo yabo ndetse n'abantu bitwaje ibirwanisho baborozi babatakara ikintu babacira urubanza nibe imirimo zibaye izabo bagataha mu mirimo yabo niba zitabaye izabo bakazirekera abo bantu borozi asigaye umutekano ukaboneka ku baturage kuko bose imirimo yose barayifashe zamaze kuri kuyu nta muturage wakandagira mungu wa yaje gukora munsi.
Depute Sebishimbo Jean Bosco uhagarariye akarere ka Masisi ku rwego rw'intara avuga ko abo bakongomani barimo guca mu bihe bigoye.
Abaturage babayeho nabi rwose nta bufasha na buke bafite. Bamwe barimo gupfa kubera kubura ibyo kurya bakanyagirwa. Turimo gukora ubuvugizi kugira ngo babone imfashanyo ndetse tugasaba n'ubuyobozi nabwo kugira icyo bukora kugira ngo aba baturage babone imfashanyo rwose kuko barahangayitse. Urebye benshi baje baturutse mu duce twa Kazinga, Ngululu ndetse n'ahandi aho baje bahunze imitwe yitwaje intwaro.
Iyi ntumwa ya rubanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari mu buhungiro bafashwe na leta ndetse anabeho kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke uri mu turere baturutsemo.
Nibyo ubuvugizi ku nzego zose ni ingenzi cyane kuko urebye abaturage bose bari mu nkambi ya Luke bahunze intambara guhunga kwabo byababera intandaro yo kubaho nabi ahangaha mu nkambi.
Ubuyobozi bwa societe civile muri territoire ya Masisi buvuga ko nabwo buhangayikishijwe n'iki kibazo cy'impunzi ziri hirya no hino muri ako gace. Baraka Gabriel akuriye Societe Civile nsha muri territoire ya Masisi izwi nka Nouvelle Societe Civile iharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu ntiyumva impamvu leta itagira ikikora mu kuramira ubuzima bw'abaturage bari mu kaga.
Kuri Masisi amarira akomeje kuba menshi duhora dupfisha hejuru ibibazo byinshi ngo ko mu byumva ariko urabona cyane cyane abantu bari mu nkambi guturuka amagrupu ya rumwe gabaho muri Masisi. Hari abatari basubira iwabo bamaze nk'imyaka itanu bakiri mu nkambi ikiyongeyeho nta bufasha babona. Urabona kuba dufite ngo muri Oso Banyungu ugasanga dufite inkambi irindwi ariko imfashanyo ntazo ziboneka kubera ko abantu batapfa kubera iki abantu batasubizwa mu byabo. None se igisirikare cya Repubulika yacu twiringiye tuzi ko gifite imbaraga, none se nicyo cyananiye kugira ngo kije gutraka ariya magrupu ya rume kugira ngo abaturage basubire mu byabo ndi bakomeze kuba mu nkambi.
Tubamenyeshe ko territoire ya Masisi ifite inkambi z'impunzi zirenga 200 muri sheferi za Bashali, Bahunde, Oso Banyungu ndetse no muri sekiteri ya Gatoyi. Jimmy Shukurani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Mu Rwanda haraye haguye imvura nyinshi aho imivu yayo yatwaye abantu bamwe barakomereka abandi barapfa. Minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imaze kubarura abantu bane bapfuye. Umunyamakuru Ijwi ry'Amerika i Kigali Jean Baptiste Mico Myiza yabonye undi muntu watowe mu muferege mu murenge wa Rwezamenyo mu kagari ka Kabuguru ya mbere. Umubare w'abahitanwe n'imvura ushobora kwiyongera. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo mu gace ka Mulongwe hashize amezi abiri nta mvura ihaguye, abahinzi baratabaza. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo.
aba bahinzi bahinga kaseke muri adra karongwe na katanga bavuga iko imwe mu mirima yawe y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'inyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kubera izuba rya bayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye tubona ko dushobora gushyira mu bana kwe
Michel Kabongobongo n'umuhinzi wo mu nkambi ya Mulongo igihe yari afite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu biciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko
ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twe ngaho Mulongo iwacu ubufu twaratubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ikigozi cy'ibiharage tukaba twaratukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu umuceri twaratugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu tukaba tugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu turabona ko hari ibibazo ni ibibazo ni ukuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituka
aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni
iyo mfashanya hazeri iza itebye iyo itebye rero tuca mu gihe tuba twaratebye twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca dukoresha kuza turajya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afite amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guha ibihumbi icumi icumi ha cumi na bitanu aya mafaranga rero niyo uca uzurahereza abana kugira ngo bajye
Nahimana Matiyasi n'umwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongo asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye
nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tugaca tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumiye rimwe
gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi baho bavuga yuko imvura itaragwa kuva ikigembwe cy'ihinga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Vedasengavu Ijwi rya Amerika Uvira
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dusubire mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari kumvira mu muhezo abatangabuhamya mu rubanza rwa Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid ni mu rubanza ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo gusaba ishimisha mubiri rifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina urukiko rwavuze ko impamvu rugomba kumva abatangabuhamya ari ukubera ko rwasanze ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo bidahagije urukiko rurumva abatangabuhamya bane n'abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda mu bihe bitandukanye ubuhamya bwabo urukiko rurabwumva rwifashishije ikoranabuhanga rya Skype kugeza ubu uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ari akagambane yakorewe kuva Prince Kid atabwa muri yombi amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda yarashinzwe gutegura ubutegetsi bwabaye buyahagaritse byagateganyo n'urubanza rwari rwarapfundikiwe hasigaye kurufataho icyemezo ubushinjacyaha bwari bwamusabiye kumuhamya ibyaha no gufungwa imyaka cumi n'itandatu muri gereza idinishwi rya Amerika mu Burundi ishyaka CNDD FDD ryizihije kuri uyu wa gatatu umunsi mukuru w'intwari abatanze ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibone amahoro ibirori byatangiriye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Mpanda inkuru ya Desire Hatungimana
iyo ndwi hariwe intwari ihimbazwa ku kivugo kugira gite bahumure iyo tuvuye turahazi aho turi turahabona tutunganye neza iyo tuja ntituzogwe mu kibira tutazi ibirori byo gutanguza iyo ndwi byuguruwe n'inkuka y'imisa yabereye igifurwe muri komine Mpanda intara ya Bubanza. Ni naho hashinguwe abagwanyi ba FDD bamwe bishwe n'igisoda cya leta bagwana, abandi bakabarishanya hagati yabo kubera gucanamwo kwigeze kwaduka mu bagwanyi ba FDD. Aho hashinguwe rero abo bishwe hari umusaraba munini wanditseko ngo ntica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Reverian Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD nawe nyene yari umugwanyi icyo gihe aratanga isiguro y'ayo majambo.
Ibi rero gituma bavuga bati ntica ubwoko hica ubutegetsi bubi ni kubera abari barongoye abandi batabitwamo neza. Ngira mu magize twumva turiko turigisha tuti umuntu wese w'indongozi niyame ashishoza ntajyane nyabahururu. Nibyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibida. Mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura, baca bafata umugwi w'abantu barabica kandi atana conseil de guerre ibaye bahejeje kubica ibyo bikoresho byose byaje bishika. Nicyo gituma rero twamaze kugira tuti hica ubwoko hica ubutegetsi bubi.
Uwarongoye umugambi uri ku butegetsi arafite icyo asaba abarundi bose atanumwe avuyemwo muri ino ndwi yahariwe kwibuka izo ntwari.
Umurundi wese nimba ubu ushobora kumara amezi imyaka ujyane atacyo winona hari abitanze yego urashobora kuvuga ngo ndakaze ngo jewe oya ibuka hariho abantu bitanze kugira ibintu bihinduke kubitiza agatima hanyuma bavuga uti basi umwe babiri naho buri mu nzego zinyuranye z'igihugu menya yuko hashitse kubera hari byahindutse. Ibitagira neza byose turabibona, ibigenda neza byose turabibona. Dukosore rero kuko bajya abantu bitanze, abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazoba mu Burundi bazoba mu maroro umutekano batunganirwe mu byabo no mu babo.
Biza bigomba kasiye atwara ishyirahamwe ry'abakukuruke mu gisirikare cya kera bamugariye ku rugamba amenyesha ko uwo munsi mukuru utategerezwa kwitwa ukuru uno munsi.
Nukuri icyo jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba, kandi ibyo birabaho no mu bindi bihugu. Ahi wacu ibintu tubifata uko bitari, ni hamwe nyene ho guja barahenda abantu bakaba intumbero itari yo.
Muri iryo shyirahamwe babona ko uwo munsi mukuru ufatiye kwikumira. Biza bigomba akamenyesha ko uwo mugambwe utwara igihugu no munsi warukwiye kumenya ko ukigwana abo bagwana bari bahagarariye inyungu z'igihugu barongoye uno munsi.
Nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare cya kera, nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa. Nta butumire bwavyo turabona, kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwira ikintu kuri ico. Noneho tubonabivuga neza ni integuro y'umugambi, integuro y'umugambi rero ntitwohava twiyumvira ko bohava bavuga kuri twese.
Induri yahari w'intwari yatanguye guhimbazwa mu 2005 umugambwe CNDD-FDD wahoze ugwana na leta y'u Burundi ushitse ku butegetsi hari nyuma y'imyaka ibiri uhagaritse intambara. Ivyo navyo vyaturutse mu bigano vya Arusha vyahuza abanyamigambwe n'imihari yose yagwana na leta y'u Burundi vyahavuye bishika ku masezerano ya Arusha. Igenekezo rya 16 kwezi kwa 11 uko umwaka utashe uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi urahimbazwa umunsi mukuru wahariwe intwari. Uno mwaka ibirori byo gusozera iyo ndwi bikazobera ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi hatangiye gahunda yo gukingiza indwara z'ibyaduka zifata amatungo cyane cyane ihene n'intama. Iyo gahunda yatangiriye mu ntara ya Cibitoke ikazamara ibyumweru bibiri hakingirwe amatungo arenga miliyoni eshatu mu gihugu cyose. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye.
Iryo sekeza ryo gutanga incanco ku mpene n'intama aritegekanijwe kubera mu mazone yose agize u Burundi ryatangurijwe muri zone Ndava komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu ntango z'iyi ndwi. Umushikiranganji ajejwe ubworozi Sanctus Niragira ari nawe yafunguye ico gikorwa ku mugaragaro atera kama borozi b'impene n'intama kwitabira iryo sekeza.
Dusavye abajejwe ubworozi bose gukorana umwete no kugira kugira ico gikorwa kizogende neza, bakorane mu runani n'abajejwe intwaro kugira nyagire igitungwa gisigara kidacandaza. Tukaba duhamagariye aborozi bose kuzana ibitungwa byabo kugira bikingi ngiwe cyo kiza ibazo hafe bibuka kubora bacheshe.
Impene n'intama zishika kuri miliyoni zitatu nizo zitezwe gucandagwa. Impene n'intama zose zishika n'amezi atatu kuduga ziri mu zizohabwa ubwo rucanco. Umushikiranganji Sanctus Niragira avuga ko mu kurangura ico gikorwa abaganga b'ibitungwa bazosanga aborozi mu mazone yose
kugira ico gikorwa gishoboke. twarashize mu mazone yose y'igihugu cacu abaganga b'ibitungwa bazokora icyo gikorwa bakaba bazosanga aborozi mu bibanza bitandukanye biri ku mitumba iwabo kugira bacandage ibitungwa byabo.
Impene n'intama ziri mu bitungwa bibeshejeho abanyagihugu benshi mu Burundi. Mu myaka iheze ibyo bitungwa byarageramiwe n'indwara ya karanda itegeze ivugwa izina ryayo. Aha tuvuga ko mu mwaka w'2018 hayo ndwara ya karanda yahitanye impene n'intama zishika ku 400 mu ntara ya Mwaro, Gitega na Kirundo. Naho mu mwaka w'2019 intama n'impene zirenga 400 zarahitanywe nako karanda mu ntara ya Ngozi nkuko byashikirijwe n'ubushikira nganje bujejwe ubworozi. Kuri ubu hatanzwe izo ncanco kugira ngo ibyo bitungwa birindwe bitaragwara. Irugi Amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ahatangurije uryo sekeza aho bari bitabiriye ako kamo.
Cye mu kugira nzane zimpene nuko baduteye akamo kugira ngo tuze kuzikingiza ingwara z'ibyaduka ziko zifata ibitungwa.
Akamo gituma nyitabye nuko nabonye cyaje ya ngwara yazifata cyane. Namanda ndaza yatigumanje kubagisa
twayibonye neza kugira ngo mudukingire ibitungwa ikumane ubuzima bwiza.
Abo banyagihugu kandi bavuga ko indwara ya karanda yateye ibitungwa byabo mu myaka iheze yabateye ubukene. Basigura ko ibitungwa bahora bikora ko byishwe n'iyo ndwara.
Nkuba zivagisha ndebona aho gihari zo zakarusha iyo ngwara ihagize hafihe. Nari mewe nabi nyene nuko n'iki gihe nabona ihene nayo ikeneye kwigurisha nkabura bayingurira none ubu ngubu bakabazire kuyatinizi bagwe bakabatuye turabaga turya inyama
kuko n'ibyatunezereje kuko bitungwa byacu bigwaye none rero ubu rero twabonye umugambi mwiza wo kutuvurira ibitungwa.
Mu ntara ya Cibitoke yonyene hategekanywa gucandagwa impene n'intama zirenga 130,000. Muri komine ya Buganda gusa hazocandagwa izishika ku 36,000. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubworozi busaba aborozi bafise ibitungwa bimirije kubaga ko batohirahira ngo birigwe barabijana kubicandagisha. Ku ruhande rumwe kwaba rukonona ubwo rucanco, ku rundi ruhande sigwiza ku magara y'abantu barya inyama zivuye muri ibyo bitungwa. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Kuri uyu wa kane kandi biteganjwe ko urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda ruburanisha abo mu muryango wa Asinapol Rwigara na banki y'ubucuruzi ya Cogebank. Baraburana ku ngingo yo guteza mu cyamunara imitungo ya nyakwigendera Asinapol Rwigara. Mu bihe bitandukanye iyi banki yakunze kumvikana ivuga ku Rwigara ibereyemo imyenda ku nguzanyo yari yarafashe muri iyo banki, umuryango we ukavuga ko nta mwenda ayifitiye. Ahantu dusoreje aya makuru n'abagejeho mfatanije na Nadia Tahano, ngire mbashimire kwa mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ntawanga kuryama ngo atarota nabi kandi no kurota neza bibaho. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ibagere ku mutima tubifurije kura. kuram.